Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamelina i Washington DC mukiloni na mukinya Rwanda. Burundi mutukumbia kuminongo migu fila shortwave kumetiro chumini chenda na kumetiro bino hili nazili. Rwanda mutukumbia kuminongo FM jana kane iliche itatu. Mushaura mkudo kulikira kui Facebook na YouTube kuli radio ya chuno kukira anza chatu chamakuru. Wezi tatu wakavrungu radio ya chube wa akavrungu koma. Iyo nza kukwisi itali kumwe ni Federica Mwakisha tila mjini iligani ilo vikuwi saha. Iligani ilo tuandanya tuwategulida tuli mungu za chukwira ikiza cha corona chatu tse kuisi hose. Burundi mugambwe UDP zigame banga wara tangaje kugenekereje ya 2025 yuko kwezi kwa kane ku munya politike uzashikira mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa 5 mu Burundi ari Evariste Ndayishimiye yagenwe mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo awuserukire muri ayo matora
turaje programme zindi migambwe dusanga mu mugambwe CNDD FDD kuse programme yekeranye cyane bose na programme y'iwacu.
Uyo ni Abdul Kassim mukuru mugambwe UPD ibigami wanga izi nkuru cy'ikimwe ntayandi makuru yerekeye akarere ka Afrika ya Gabinini ari mu gikorwa cyo kwiyamamariza amatora yatekanijwe mu kwezi kwa 5 mu Burundi akamu katiwe n'ahagarariye ibigami cy'ubwa rumwe ubutegetsi ikorera mu Rwanda gasaba leta y'u Rwanda korosha ingingo zafashwe umugambi wo kwirinda ikiza cya corona. Inkuru y'ingwano hagati y'abasirikare b'u Burundi hamwe n'abagwanyi bo mu rwi Red Tabara mu buseruko bwa Congo turazigara ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro byacu tubitanguye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Imbere guha ijambo umugezi wacu Aloise yayaduteguriye dutangurire ku nkuru ivuga ku gihugu cya Nigeria catangaje ko kigiye korosha zimwe mu nkingo zicafashe zo gutuza no gukumira ikiza cya corona zimaze indwi zirenga zine zarashizwe mu ngiro ku murwa mukuru hamwe no mu kindi gisagara kinini cyo muri ico gihugu. Nuko Perezida Muhammadu Buhari yabitangaje izo ngingo zizotangura koroshwa ku igenekezo rya kane y'ukwezi kwa gatano. Izo ngingo zatanguye gushirwa mu ngiro mu gisagara ca Lagos hamwe no mu gisagara ca Abuja kuva ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu. Kuva ico gihe gitegereye c'abantu banduye uyu mugera muri ico gihugu kiramaze kwiyongera inshuro zine kuva aho ikiringo cyo kugwanya ico kiza congererejwe mu kwezi kwa kane itariki 13. Abantu bamaze kwandura ico kiza bashika ku 2,273 mu gihe abo cahitanye bashika kuri 40 benshi muri bo bakaba baba mu bisagara vya Lagos na Abuja. Buhari ejo ku munsi wa mbere yavuze ku izo ngingo zo kugwanya kiza cha corona zagize ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu. Yongera avuga ko ata gihugu na kimwe cyo ku isi gishobora kubandanya gukomeza izo nkingo zose gushika urucandago rubonetse. Ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni uwawe.
Akoze Frederic n'abaduteze amatwi. Mu gihe ibihugu bitari bike ku mugabane wa Buraya biri mu myiteguro yo gutezura ingingo zafashwe mu kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryasabye kuri uwa mbere ibihugu kubandanya barondera bakumira kandi bapima no kuvura abanduye bose. Mu kiganiro yama ashikiriza uko ibyico kiza cifashe, umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko abandura bashasha bagabanutse kandi ari ikimenyetso cyiza. Tedros yaragabishije ariko ko ico kiza ataho kiraja. Tedros asaba amakungu kugira urunani wo kugwaniriza hamwe uwo mugera, amenyesha ko mu gihe abantu batokwiyunga uwo mugera uzobaca mu ryahumye wongere kurandagata uhitane ubuzima bw'abandi bantu. Kaminuza ya John Hopkins muri Amerika ishikiriza ko abantu bamaze kugaragara ko banduye uwo mugera ku isi hose barenga imiliyoni zitatu. Ayandi mareta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahambije izindi mu gutezura ingingo zo guhagarika imirimo kubera umugera wa corona. Ni mu gihe Leta ya Trump nayo iriko irasuzuma inyifato nshasha zo kwisunga ku kuntu amareta yotangura buhoro buhoro gusubira kugurura ubucuruzi, amashuri hamwe n'amasengero. Ibinyamakuru bimaze kubona ubwo rwandiko rwa Leta byashikirije kuri wa mbere kwizongingo zirimo kugara ibibanza abakozi baruhukiramo iyo bari mu buzi guhagarika imigwi y'abaririmbyi mu masengero baririmbira hamwe abategetsi bavuga kwizongingo zishobora no kuzohinyanyurwa abategetsi b'amareta ya Minnesota, Colorado, Mississippi, Montana na Tennessee bararetse bimwe mu bikorwa byo gucuruza biratangura kuri uwa mbere bahambije ayandi mareta nka Georgia, Oklahoma, Alaska na Carolina y'Epfo mu gusubiza abakozi ku mirimo buhoro buhoro. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka kazi na muntu asaba amareta yo ku isi kubahiriza uburenganzira bwa muntu muri ibihe by'ikiza cya corona. Michel Bachelet yashikirije kuri uwa mbere ko amategeko yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 adakwiye kuba nk'ikirwanisho amareta akoresha mu guhohotera abatavuga rumwe nayo, kugenzura abanyagihugu no kwigumiza ku butegetsi. Uwo mutegetsi avuga ko kurasa no gufunga abarenze ku masaha yo gutaha mu ngo kuko bari kurondera icyo bafungura biteye kubiri n'amategeko kandi bikwiye guhagarikwa. Ibihugu nka byose ku isi byarashyize abanyagihugu muri guma mu rugo mu twigoro two guhagarika ikwirakwira rya COVID-19. Abasivile muri Afghanistan barabandanya gupfa ku bwinshi aho barenga amajana atanu bafuye mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'2020 naho hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya Amerika n'Abatalibani. Ibi biri muri raporo yasohowe na ONU ku munsi wa mbere. Abana barenga 150 barishwe kandi hambavu y'abantu bishwe abandi baharurwa mu majana barakomeretse. Umugwi wa ONU muri Afghanistan washikirije kwa ayo masezerano yari yatanze icyizere cy'uko bwicanyi ku banyagihugu buzogabanuka. Abatalibani bishyuye kuri iyo raporo bavuga ko abafa bahitanwa n'ibitero by'indege za Amerika hamwe n'iza leta ya Afghanistan. Haruhande y'abafa, iyo raporo ishikiriza kandi ko amakenga ku bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu babandanya guhohoterwa no kunyuruzwa muri icyo gihugu. Abategetsi b'Ubushinwa bararekuye umushingwamanza akomeye anarongoye abandi mu by'agateka kazi na muntu yari amaze imyaka irenga ine afunzwe atanabasha no kuvugana n'umuryango wiwe hamwe n'inshuti n'abagenzi. Wang Zhangwang yarekuwe kuri wa mbere ku murwa mukuru Beijing. Wang yari umwe mu bashingwamanza barenga 200 hamwe n'abadaharanira inyungu za politike bafunzwe n'Ubushinwa kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2015. Leta yabagirije gukoresha umwuga wabo mu kwirundaniriza ko ubutunzi. Wange yaburanira abanyepolitike baharanira ubutegetsi hamwe n'abo leta yatwaye amatongo. Ubucamanza bwamwagirije gusuzugura ubutegetsi mu rubanza abamenyeshamakuru hamwe n'abadiplomate batemerewe gukurikirana.
Turakoze Aloise ku makuru uheje ku buryo bushikiriza. Tuyibutse inshuti mwese ko mwe kumwabandanya kumviriza irya ryo hejuru rya Amerika risa neza na i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya 12 ku metero 19 n'imetero 20 izindi i Rwanda ni ku FM 103.3. Ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adrese radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere ka Afurika y'Epfo binini cyatanguye mu Burundi aho umugambwiye Sahwanya Frodebubu uri kuri yamamariza amatora y'umukuru w'igihugu watangaje ko kugarukira amasezerano ya Arusha no gukomeza ishure rya demokrasi ari bimwe mu byo umukandida wawo azoshira imbere mu gihe utsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Ni inkuru ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana.
Umugambwe Sahwanya Frodebu wugururiye imyamamazo mu raro ku bw'igisagara cya Bujumbura muri zone ya Kinama. Umukandida w'umugambwe amatora y'umukuru w'igihugu avuga ko ubutegetsi buhari bwatsi jamba abanyagihugu. Leon Singenda Kumana avuga ko azosubiza ijambo Barundi amwatsinza amatora y'umukuru w'igihugu. Umukandida wa Frodebu asanga demokrasi umugambwe aturukamwe waharaniye yarasubiye inyuma. Kuri ico yongera ko amasezerano ya Arusha avuga ko yahonyanzwe n'ubutegetsi bwa kino gihe. Leon Singenda Kumana avuga ko azobigarukira hamwatsinza amatora.
Ingingo zose zafashwe abana mapeko cyangwa babwirizwa zigatora umunyagihugu tuzozifuta. Muri izo ngingo tuzohera kuri ribwirizwa nshingiro riheruka gutorwa, tuzozifuta rya bwirizwa nshingiro. Kera ryari ryari ryavuga riti ugiye mu matora ugashikana ibice biri kwijana warongo umushinga mateka, ibyo barapfuse. Ugiye mu matora ugashikana ibice ibihumbi bitanu kwijana warongo umushinga nkazi, ibyo byarapfuse. Barondera rero abakubwiza abasezi ko abasabyi bazoca baba benshi. Iryo bwirizwa nshingiro rirakijambo abashinga amateka n'abacengeza amateka ko rivuga riti ingamateka n'abacengeza amateka nibatora ibwirizwa perezida Gabe agiyumbamo akamara iminsi 30 atagera kwiga ikumi izuba rya kagirira nizo subira kubaho. Niba umushinga amateka yari yagakora yazuba ryo gukora iyo kujya dufaranga gusa. Igindi ngingo tuzopfa tuzosubizaho amasezerano y'i Arusha kuko rya bwirizwa shingiro nicyo cyari cyazimanganiye. Iri bwirizwa shingiro nicyo cyatumye imigwigwana cyane cyane SNDD FDD na SNE baba mu ishyamba bakaza ngaha bagashinga n'imigambwe.
Uwundi yatanguye imyamamazo n'uwigenga Dieudonne Nahimana. Icyo gikorwa yagitanguriye mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura muri zone ya Kinindo. Yashikirije ko atsinze amatora y'umukuru w'igihugu azogarukira agateka kazi na muntu yongera ateza imbere igisata cy'uburimyi.
Turifuza kubona muri imyaka iri imbere, imyaka iri imbere, abarundi barundi kazi n'imwatu twizera dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu cyane cyane ubuzima bw'umurundi n'umurundikazi wese. Nta n'umwe muri twebwe atabuze umuntu, nta n'umwe muri twebwe atumvise inkuru y'abantu bishwe kuva mu myaka yehera aho tugenda dusanga intambara zamaziza zisubiriza. Turakwiye kuba abantu bahagarika ibyo. Ntagire umuntu azira ubwo, ntagire umuntu azira intara, ntagire umuntu azira umuganga arimo, ariko umuntu wese adashobora kubaho atekaniwe mu gihugu umuntu akagira agaciro. Turifuza ko umurundi wese uwo ari we wese aronka iteka, aronka agaciro, ntazize ko yumvira icyumviro kinyuranye n'icy'urundi yumvira. Icyo turifuza ko kiza kikaba umuco mwiza w'igihugu cyacu.
Eka n'umugambwe CDP urongowe na Niseti Niyonkuru waratanguje imyiyamamazo. Icyo gikorwa cyugururiwe muri zone Ngagara turi mu buraruko bwa Bujumbura. Aniseti Niyonkuru atanose amahigwe yo kwemererwa kugira aze yitoze mu matora y'umukuru w'igihugu azitabira amatora y'abashinga amateka. Yasavye abanywanyi biwe kuzohunda amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu. Umukandida wa SNDD FDD Evariste Ndayishimiye abarongoye imigambwe abigenga n'inani basabwe gukinga umutekano w'abanywanyi babo na cyane cyane mu kwiyunguruza ako kamo nako umushikiranganji ajejwe umutekano arangiye mu bunyoni yateye ako kamo kuri uno wa mbere ariko ashikiriza iby'ubushikiranganji bwaranguye mu mezi atandatu arangiye.
Abunguruza abanywanyi babo bajana mu bibanza bitandukanye biberamwo imyiyamamazo twarabahaye ubutumwa yuko uburyo bwose butwaramwo abantu bubakingira bakeneye kubatwara mu ifuso nibasire icyo gitigiri cy'abantu batwaye, hanyuma nihagira ingorane zihaba babe bafise assurance kandi batware abantu bivanye n'ubushobozi bw'imodoka iyariyo yose. Bisigura ngo abantu barashobora kubatwara mu ifuso, ariko kimwe nuko amategeko yo gutwara abantu yoba yubahirijwe na cyane cyane mu bijyanye na asiranse z'abantu. Turasaba inzego z'umutekano ko ikurikiranira hagufiya mu bijyanye no guhunguruza abanywanyi babo, ariko na cyane cyane impanuro tubahereza tunaziha n'abashoferi cyane cyane kuko nibo bishobora kuva ko kugira ngo habisanganye cyane ririya birinde gutwara izo modokari banyoye inzoga, birinde kandi umuvuduko muremure utuma bagwa mu masanganya.
Ku munsi wa mbere w'imyamamazo umuntu umwe yaritavye Imana mu isanganya ry'imodokari yaritwaye abanywanyi ba SNDD-FDD bari bavuye Ingozi bagana mu ntara ya Gitega aho uwo mugambwe watangurije imyiyamamazo.
Turamushimiye mugenzi wacu Desire Hatunimana yadusomeye inkuru tukiri kandi mu Burundi. Umugambwe UPD Zigama Ibanga uherutse gutangaza kuzoshigikira umunyapolitiki Evariste Ndayishimiye ariko yitoza ku giti cy'umugambwe abereye umunyamabanga mukuru SNDD-FDD. Mbega iyo ngingo yavuye kuki? Nivyo umushikiranganji Abdul Kassim arongoye umugambwe UPD Zigama Ibanga yabwiye Ijwi ry'Amerika.
Icyatumye dufata ingingo yo gushyigikira umugambwe wa SNDD-FDD, umukandida wa SNDD-FDD Jiraya Major Evariste Ndayishimiye, ni uko ubwa mbere twebwe mu mugambwe tumaze kwihweza programme twari dufise hanyuma tukaraba imigambi ngendekwa ko icyo twita plan strategique mu rurimi rw'Igifaransa aho twateye intambwe icyo twashyira ku mwaka w'2020 twacye turaba rero dusanga mu migambi mikuru mikuru umugambo kidezika mibanga ofise dusanga turaje programme zindi migambi dusanga umugambo CNDFDT use programme yegeranye cyane rwose na programme y'iwacu hanyuma tubona yuko twumushyikira ariko kandi nuko muri kino gihe ingendo iri mu Burundi nuko twubaka demokarasi gushasha
byo wabisigura ko mwabonye ku mugambi wanyu utogira icyo kuye mu matora
so kuvuga yuko umugambi atacu wukuramo ariko nuko musanga mubizi higanwa babiri hagatsinda umwe twebwe rero twabonye yuko dushyitse ingufu hamwe na CNDD-FDD dushobora kuronka kunguko akarusho kanini ya gusumba kumbure ako twari kuba twitwenyene mu gihe tukitunganya neza kurazi yuko umugambi pitisigame ngo wagiye uhura n'ingorane kuva mu 2005 2007 2010 2015 gutyo rero twasanze yuko mu gihe tukitunganya neza twoshyira ingufu hamwe tugashyigikira CNDD-FDD
mu gihe uyu mugambwe mushyigikiye utsinda hari ikintu mwiteze ko wabakorera
kuri uyu mugambwe CNDD-FDD n'icyo kuri abarundi bose ko muravye mu kivugo cy'umukandida wa CNDD-FDD ngo twese hamwe birashoboka no kuvuga twese hamwe CNDD-FDD ipedezwa mibanga n'indi miryango cyangwa abarundi twese hamwe turashobora gushyira ku kintu gihambaye tukashyira ku iterambere rirama
muri iki gihe igikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye hari abanyapolitike binuba bavuga ko umurwi ujeje gutunganya amatora uri mu kwaha kwa leta y'u Burundi ufise aho wegamiye rero mwebwe nk'umunyapolitike mubibona gute
tukavuga yuko umugambwe umugwise ni wegamiye uri mu kwaha kwa CNDD-FDD cyangwa kwa leta ariko ko abantu bidoga ku kintu kitagenze neza n'ibintu bisanzwe kuko igikorwa cy'abantu twebwe tuzi yuko igikorwa cy'abantu cyose gishobora ntikigera kigororoka ijana ku ijana kiba bamwe n'amahenyo ni nk'uko twese twabonye yuko hari ibintu bimwe bimwe bitagenze neza mu kwakira intonde cyane cyane mu ntonde z'abitoza ku majyenda mu bakomine twagiye tubona twese tubona utunenge ariko ibyo ntibisigura yuko ko bari guhengama twibaza yuko ko hamwe twagiye tujya kwitwara twabonye yuko byagiye babikosora ahantu tanga akarore warashaka nka twebwe muri komine ya Mutimbuzi twari twabonye yuko hari icyo batari babonye ariko ejo tumaze kujya kusigura neza urutonde rwacu rwa komine Mutimbuzi barashoboye kurusubizamo
ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazira muntu Human Rights Watch yarasohoye raporo ejo ku munsi wa mbere ivuga ko mu gihe cy'amatora hashobora kuba ubwicanyi busumbirije mu Burundi mwebwe muri ku rubuga mubibona gute
no kuri consent twibaza yuko iyo raporo atari byo kubera ko uno munsi uravye uko mu gihugu hatekanye uko abarundi batekanye biratandukanye nuko kumure zari riri mu 2015 biratandukanye kumure 2010 reka n'indi myaka yose yagiyibaho uno munsi urabona yuko amatora abantu batekanye n'ikimenyamenya nuko imigambi yose mu Burundi iri mu matora urabona yuko by'ukuri dufatiye ku manama ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu bwagiye bukoresha hagati mu abanyamigambi urabona yuko uno munsi abanyamigambi bose batuje batekanye ntitwibaza yuko bwicanyi bushobora kuba ntitubona aho bworohera kuko kugeza uno munsi mbere nta n'imvugo twumva ziturira turigira twumva ntabwo turumva tumfatuka abandi ku rwego rw'igihugu umuntu abibona mu gihugu n'ukuri rwose abarundi baratekanye kandi turize yuko amatora atekanye azo mu muco
Abdul Kasima umukuru w'umugambwe upedenzigamibanga murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika dukutire mu Rwanda aho abahagarariye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikorera mu Rwanda basabye leta y'u Rwanda korosha ingingo zafashwe mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya corona Maître Bernard Ntaganda yashinze umugambwe PS imbera kuri na Madame Victoire Ingabire umuhoza arongoye umugambwe d'Alpha Umurinzi barasavye ko zimwe muri zo ngingo zofutwa guko zatumye ubuzima bw'abatishoboye buba bubi cyane gose. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika I Kigali mu Rwanda.
Muri ritangazo bageneye abanyamakuru abakuriye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda taremerwa ayo ni PS imbera kuri gice cya Maître Bernard Ntaganda n'ishyaka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza baranenga ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 bakavuga ko mu gufata ibyemezo ubutegetsi butabanje gushishoza muri izo ngamba ku isonga harimo gutegeka abaturarwanda bose kuguma mu ngo. Aba banyapolitiki bagasaba leta kuzorushya kuko ngo zarushijeho gutuma ubuzima bw'abakene babubi. Mu kiganiro Maître Bernard Ntaganda yahaye Ijwi rya Amerika namubajije icyo yumva ubutegetsi bwari bwihutire gukora mu gihe isi yose yari isumbirijwe.
Leta yagombaga icya mbere gutegura Abanyarwanda, icya kabiri yagombaga kwigisha Abanyarwanda ibabwira ko igitekerezo gifatwa noneho abantu bakaba bamaze no kwakira igikenyo n'abafite uburyo bakabasha no kugira uburyo bakwizigama. Aha rero bihita binagaragara ko iki cyemezo cyafashwe ku gihute atari icyemezo cyafashwe kubera inyungu z'Abanyarwanda, ahangaha ndavuga cyane cyane ba Banyarwanda b'abakene, ba Banyarwanda batunzwe no guca inshuro umunsi ku wundi.
Aba banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagasanga icyemezo cyo kugumisha abaturarwanda mu ngo cyagombye kuvaho maze imirimo ihakazi banyakabyizi igasubukurwa ariko hagakomeza gufatwa ingamba zirimo kwirinda kwegerana kandi buri wese akambara agapfukamunwa. Kuri ingingo nabajije Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri niba we na mugenzi we Madame Victoire Ingabire Umuhoza wa Darufa umurinzi bubwabo bitabatera impungenge igihe rubanda bakwemererwa gusubira mu buzima busanzwe kandi icyorezo kikiriho.
Erega icyo nakubwira Bwana Eric Bagirubusa, nta mahitamo dufite. Erega nubwo abantu batabivuga ikigaragara nuko hari ikindi kibazo gikomeye kirusha COVID-19. Icyo kibazo ni ikihe? Icyorezo cyitwa inzara. Inzara irica kurusha indwara ya COVID. Twebwe niko tubibona. Abanyarwanda nongeye mbisubiremo, 95% babaho ari uko basohotse bakajya guca ishu.
Mu itangazo ry'aba banyapolitiki bakavuga ko basanga icyemezo cyo gukumira abantu mu ngo zabo cyafatwa ku gace bigaragara ko kibasiwe bidasanzwe n'icyorezo COVID-19. Kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu hashyirwaho ingamba zidasanzwe zo kwirinda iyo virusi ya corona, hakunze kumvikana abantu bataka ko babuza yo bacira nayo bamira kubera ko bari mu ngo zabo. Nk'uyu wahamagaye Ijwi rya Amerika aherereye Gikondo mu mujyi wa Kigali avuga ko kuva batangira gutanga ibiribwa we na bagenzi be bitarabageraho.
Usanga baza bakabandika mwese abo babandikanye ugasanga barabahaye abandi ntibabahaye bakagaruka bakandika bwa kabiri bwa gatatu ahubwo bamara kubitanga mwana avugana gari abayobozi ugasanga bacaho babebera bacuritse imitwe niba ari isoni kugira ngo utagire icyo babaza.
Mu minsi mike ishize ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukwirakwira umuvugo wiswe urwandiko rwa bene Gakara.
Icyari wungire nk'umugenga ngo ngenge bene Gakara bose, sinari bubemerere kuryama no kujya mu nzu ngo bugarire, nge nari bubarobanuremo abasaza nkabasonera bose imirimo yabo nkagira abakecuru bagasheshe nkabashakira ikiruhuko.
Bwana Bahati Inosa wahimbye umuvugo nubwo uri mu Kinyarwanda byumvikana ko ubutumwa buwukubiyemo bugenewe ibihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu munsi akavuga ko gahunda yo guma mu rugo kuri ibyo bihugu isa n'idashoboka. Kuri telefone navuganye na Bwana Bahati amamiriza icyo yashingiyeho umuvugo we.
Abantu badakoze ngo bakomeze bagire icyo binjiza, ibihugu bibone icyo byinjiza, hari igihe usanga hari ibintu bitabasha kwikemurira. Kuri iki kiza ni uko yarwanywa mu bundi buryo butari lockdown, kuko lockdown rwose ku bwanjye mbona itari practical, ushobora gufunga abantu rimwe nzahe kabarimbura.
Gahunda y'ingamba zidasanzwe zo kwirinda COVID-19 biboneka ko isa n'iyahagaritse ubuzima bw'igihugu. Ni mu gihe kandi benshi bakomeze kwibaza niba mu mpera z'uku kwezi noneho abantu bashobora gusubira mu buzima uko bisanzwe. Abatavuga rumwe n'ishyaka FPR Inkotanyi bagasanga byarushaho kunoga ubutegetsi ribereye ku isonga buhagaritse icyo bita kwibasira abanyamakuru bigenga, kuko ngo aribo jisho rya rubanda rifasha kumenya aho bitagenda bakabutungira agatoki kuba tuzi inshingano zabo muri ibi bihe bikomeye. Nibutsa ko mu minsi ishize nabwo leta y'u Rwanda yatangaje ko bamwe mu bategetsi bakuru batazahembwa imishahara yabo y'ukwezi kwa kane ikazifashishwa mu bikorwa byo gutunga abantu n'ikora n'ibindi ariko kubindi bagenerwa nk'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi no mu rugo barabigumanye abatavuga rumwe na leta nabyo bakavuga ko bitumvikana kuko muri ibi bihe buri wese ari mu ngo nta bashyitsi bo bategetsi bari kwakira ibi biriho mu gihe kugeza duteguriye inkuru ministeri y'ubuzima yabaruraga basaga 190 bamaze kwandura covid 19 muri bo 92 bakize bagira ubusajwi rya Amerika ikigali
ugiye gucaka ngo naho abarwanya ubutegetsi bwo Burundi bo mu rwi Red Tabara bacumbitse muri territoire ya Uvira muri groupement ya Bijombo baratangaje ku birindo byabo ku munsi wa mungu vyatewe n'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'abagwanyi b'abakongomani bo mu rwi wa Gomino na Maimai mu Tetezi hafamu abasirikare batanu n'inkuru y'umwesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari i Uvira
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bagwanyi ba Red Tabara bakorera mu misozi miremire ya Masango batifuje yuko amajwi yabo ajya hanze bavuga yuko ingabo z'u Burundi zari zivuye ku murambya ziri kumwe n'inyeshamba za Gomino zibona Koloneli Shakanya Musaraba hamwe na Mayimayi Mutetezi zabateyeho bari basanzwe bafite ibirindiro mu Masango bahungira mu Shojo bamwe mu bayobozi b'inyeshamba za Red Tabara bamye yuko ari abagwanyi batanu bo mu gisirikare cy'u Burundi baguye mu migwano y'ejo naho ibo ku ruhande rwabo bavuga yuko bakomerekesheje umuntu umwe gusa Abaturage bo mu Masango bemeza yuko ingabo z'u Burundi zaje ziturutse muri sekiteri y'Itombwe zinyuze mu Magunda ziri kumwe na Mayimayi Mutetezi ko arizo zarashe Red Tabara zirukana mu birindiro byayo byari kuwa gahura mu nyongombero ariko Mayimayi Mutetezi abuza abaturage guhunga kuko ntantambara bafitanye n'abaturage kwabwo bayifitanye na Red Tabara kwagerageje kuvugisha zimwe mu nyeshamba z'abakongomani umutwe wa Red Tabara ushinja gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu kubarasa Maze tuvugisha umuyobozi wa Gomino Koloneli Shakanya Musaraba ahakana yuko atari kumwe n'ingabo z'u Burundi ziri kuvugwa yuko ziri kugwana na Red Tabara
Ndafatikanye na Leta y'u Burundi gutese Sindi mu Burundi ndi mu Kongo mani sizanje ndimo Abarundi bari mu birabo kuhurira ese n'abarundi kugira ngo dufatikanye n'abarundi kuri Red Tabara
Red Tabara ivuga yuko ingabo zawe za Gomino zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi zavuye kumurambya azibarasira ahantu bita mu Masango.
Iyo byose ni bya binyoma ndi mu kubwira. Uva ku Muramza uje mu Masango, uje mu Gatanga, hadi problem ya FRDC. Babaza ba FRDC kuko hari abantu bacu bashobora kuba barabaciye. Aho turi harajwi na Red Tabara n'imbari bano mu Masango, izo ntacyo tubiziho. Icyo tubuze tuzi gusa kuko turi indi mipaka yacu kandi tuzi kuko uko biri kose hari abantu bicara bahimba bene ibyo binyoma byo kugira ngo baharare
Andi makuru avuga yuko mwebwe na Mayimayi Kibukira bakunze kwita Ebwila muri gufatikanya na leta y'u Burundi mukuru asa Red Tabara.
Abavuga gutyo abona abaje banje reka mbivuge gutyo. Leta y'u Burundi kumvuza na Kibukira se kuzihe nyungu ngo nitumara tuyikorere iki. Byo zose ni ibinyoma kandi ko mbubwira ni ibinyoma. Turarwana icyumweru ntikirashira twaraye turasanye hano. Nuwo Kibukira bavuga. Kumpuza na Kibukira ni igitu kidikomeye.
Cyakoza ubwo twateguraga iyi nkuru twashatse kuvugisha Mayimayi Mutetezi bakunze kwita Kibukira telefone nti yadukundira. Ariko hari abaturage mu bwoko bw'abapfurero bo mu Masango twavuganye batubwira yuko batanejejwe n'uko Mutetezi yafatikanyije n'abarundi mu kugwanya Red Tabara kuko ariyo yafashaga Mayimayi Mushombe na Irunga mu kugwanya twigwaneho na Gomino zibarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge ku Rwanda rw'umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri aka karere Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko nabo bumvise aya makuru ko hari intambara iri kubera mu Masango kure n'ahari ibirindiro bya FARDC hagati ya Mayimayi Mutetezi n'abagwanyi b'abarundi bataramenya neza mwomenya yuko hashize ibyumweru bibiri amashyirahamwe arimo societe civile muri territoire ya Uvira avuze yuko hari abasirikare b'u Burundi bambutse muri Congo banyuze mu kiyaga cya Tanganyika itabara kugira ngo itazahungabanya amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi tariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 2020 Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mutara kivuye
mwese mukundira ryo ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye mu kanya bigaruke ngaha turashimiye mukubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamu